Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa mbili nigine kerezo jachmi ngui nwarane numna kabi mbili na mbili na gata anu chutina mwebagenzi mwashimi ukuri kila rajwi nzamba agateka kawe daba hayo mwiri wechanghe mwara mtsevi vanyina aho mherere ye ilini jasa ango jama kuru mkirundi na yu akabagizi kwenye zingi ngunguru umhuru zikuri kila umunyagihugu ataramenyekana umwidondoro wiwe yarafungiwe mu gashoka zone mwingoma muri komine Butihinda yaraye asandavye biturutse ku mahiri yakubiswe n'abapolisi bakorera kuri ako gasho ngo yazize kuba yashatse gutoroka. Ingingo iherutse gufatwa na leta yo gusubiramwo imishahara y'abaganga ngo ishobora gutera icuka kibi hagati yabo kuko iha ako karusho abaganga bavura mu bitaro gusa igakumira abarangura yindi mirimo basaba ko iyo ngingo yosubirwamwo bagatunganiriza bose. Mwabaro ni mwishi mwanywanyi bishira hamwe ryo kuziganya no kugurana na microfinance inezi wacu bavuga ko kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka badafise uburenganzira bwo gutora amafaranga baziganije biturutse ku ngingo ya banki nkuru y'igihugu yahagaritse iryo shira hamwe basaba mukuru w'igihugu kubafasha bakarenganurwa. Aya n'ayandi ni mukanya
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha n'ikaze. Nuko nabwiye mu ntagamarara hari umunyagihugu umwidondoro wiwe utaramenyekana yaraye yitavye Imana nyuma y'amahiri yakubiswe n'abapolisi bakorera mu gasho ka zone w'ingoma muri komine Butihinda mu ntara ya Muyinga akaba yakubiswe ahogwa kuba yashatse gutoroka igihe yarasowe kota kazuba kuri uyu w'Imana. Abanyagihugu babibonye basaba ubutungane gukora akazi kabwo kugira abamugandaguye bahanwe. Inkuru ya Pacifique Nkeshimana.
Nkuko amakuru ava muri zone w'ingoma, uwo mupfungwa umwidondoro w'utaramenyekana yaramaze iminsi ine adaniwe muri ako gasho. Ku munsi w'Imana abapolisi bakora kuri zone bari basohoye abahapfungiwe gufata akazuba. Niho uwo mupfungwa yareka abapolisi acaratoroka. Abapolisi babibonye baca bamwiruka ko baratewe baramufata. Amakuru ava mu banyagihugu baba hafi ya zone w'ingoma yemeza ko uyu mupfungwa yaciye akubitwa umwanya munini mu nyuma aratabaracikana. Amakuru atangwa n'abo banyagihugu bavuga ko uwo mugabo yishwe yabavuka muri komine Vumbi mu ntara ya Kirundo akaba yaba aho bita ku masanganzira muri komine ya Kiremba mu ntara ya Ngozi. Ayo makuru nyene abandanya amenyesha ko uyu mugabo yari yaje gukora amatara ku mutumba wa Kobero ku munsi wa gatatu. Inyuma y'akazi kiwe ngo yahavuye aja kwivuna akanyota mu bunywero. Bamwe mu rwaruka rw'imbonera kure ngo baramwiketse baca baramuhagarika ajana gufungirwa mu gasho ka zone w'ingoma muri iryo joro nyene. Abanyagihugu babonye aho umupfungwa yakubitwa akanacikana basaba ko abakoze ubwo bubisha bokurikiranwa n'ubutungane ku caha co kwihanira. Uwo mupfungwa akaba yaciye ajanwa mu buruhukiro bw'ibitaro bya Butihinda. Uruganda rwa radio Inzamba agateka kawe ntiturashobora kuronka babajejwe intwaro canke igipolisi muri komine Butihinda kugira ngo turonke umuco kuri ivyo vyaraye bibaye.
Urakoze Pacifique Nkeshimana. ingingo iheruka gufatwa yo gusubiramwo ibijanye n'umushahara w'abaganga ngo ishobora gucanishamwo abaganga kuko iterekeye bose. Ivyo bivugwa n'abaganga bamwe bamwe aho banegura ingene iyo ngingo yerekeye abaganga bavura mu bitaro bonyene ikibagira abandi baganga bakora mu bindi bisata. Abo baganga babibonamwo amacakubiri bagasaba leta ko yosubiramwo iyo ngingo abaganga bose bagatunganirizwa. Inkuru ya Jean Georges Kibogora.
Abaganga bidoga bavuga ko badatahura na gato inyene iyo ngingo yuturusho abaganga bavura mu mavuriro canke mu bitaro bonyene bakibagira abandi baganga bakora mu bindi bisata. Abo baganga bakabona ko ayo ari amacakubiri tafatiye kuko abo baganga bose bakora buzuzanya.
Ngabarusha mwakije no gutangwa twaciye mu miti abaganga kuko atari muganga ariko yavura mu bitaro cyangwa ibitaro bya komini aho ndatoronka. Yarwaye kumva rero ko namufashe ndo ndetse cyangwa ndetse ndatoronka kandi ari batunganye koko mu ntara n'uburere abashinzwe abaganga bakora mu bushikiranganji ndatoronka.
Abo baganga basaba ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu gusubiramo iyo ngingo bagafata kumwe abaganga bose naho bitabaye uko ngo bishobora gutera icuka kibi muri bo.
Hari n'amwe tubasaba leta yuko yabafata abaganga cyo kimwe kuko bose barakenewe kandi barusanga. Ikindi kibazo abantu batazi ni uko abandi bakozi bo mu bitaro bazokwakira iyo ngingo kuko ibikorwa byo mu bitaro bikorwa mu runani kandi karahara mu ruganda ntibacuze. Iyo ngingo bafashe ishobora guhungabanya ibikorwa kubiteza imbere mu gihe abakozi bandi bo mu bitaro bokwakira nabi iyo ngingo baraha bashaka no kwiburizamo kurusha yo gucamo abantu imigura cyangwa ibikorwa nta karusho twiteze ko bizozana mu gihugu. Ikigura ko iyo ngingo yari ikwiye guhinduka kurusha bugahabwa abakozi bose bita gucamo imigwi abakozi.
Mumenya ko iyo ngingo yari yashyizeho ko igikumu n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu n'ubw'ikigega cya leta ikaba yemerera umushahara w'imiliyoni w'amafaranga y'amarundi umuganga asanzwe n'imiliyoni zibiri umuganga yabinonosoye bamwe bita abaspesiyaliste mu rurimi rw'igifaransa. Iyo ngingo yategekanya kandi utundi turusho muto kwiyunguruza tukaba turi hagati y'ibihumbi ijana n'umuliyoni urazi umuganga umwe wese urugendo agira gushika ashike ku kazi. Mumenya kandi ko iyo ngingo yafashwe inyuma y'ibiganiro byabaye hagati ya leta na sindika y'abaganga SIMEBU ku kibazo kijanye n'agashahara k'abo baganga.
Inzamba.
Nuko nabwiye mu camake y'abanywanyi ba microfinance ineza iwacu bari mu babaro ntangere kubera ko badafise ububasha bwo gutora amahera yabo babikije muri iyo microfinance. Abo banywanyi bavuga ko kuva itariki zine z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka ata muntu n'umwe afise uburenganzira bwo gutora amahera kuko iyo microfinance yahagaritswe n'ibanki nkuru y'igihugu. Basaba mukuru w'igihugu kubafasha kugira baronke amahera yabo idonido na parfait mudasigana.
Abo banywanyi ba microfinance ineza iwacu bidoga bavuga ko ataburenganzira bagifise bwo gutora amahera yabo babikije muri iyo microfinance kuva ifatiwe ibihano. Abo banywanyi bakababazwa nuko umugwi washinzwe n'ibanki nkuru BRB kugira ngo igico kibazo n'ubu atanyishura abaha. Umwe muri abo banywanyi asigura ko kutaronka amahera yabo muri iyo microfinance byabateye uruhombo runini.
Kuva itariki zine z'ukwezi kwa mbere nta muntu n'umwe afite uburenganzira bwo kurokera ayo mahera. Banki nkuru imaze kubona microfinance idatunganiza abanyagihugu yakifata ingingo yo kuvuga kuri iyo matariki bazi yuko tuhagute byaduteye uruhombo umwe runini byaduteye ubukene byaduteye inzara mubana turiyo sisukuye ngo bisigure.
Basaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'utwara ibanki nkuru y'igihugu kubafasha kuronka amahera yabo kugira ngo baronke igitunga imiryango yabo.
Kari tuye umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu ariyo Berbe afise komisiyo yashinze iyo komisiyo twavuganye ngo tuzobabariya itariki imbere itariki 15 tubahinyishe umugabo kuva n'isaha banyishe baraza turasabye si barundi umukuru w'ibanki nkuru Berbe icyo kibazo cyacu bagitoyenyishe turasabye badutabare turasabye badutunganirize.
Uruganda rwa radio Inzamba gateka kawe ntiturashobora kuronka umuvugizi w'ibanki nkuru y'igihugu BRB kugira ngo agire icyo avuze kuri iyo myidogo y'abo banywanyi ba microfinance ineza iwacu.
Urakoze Parfait Mudasigana. Tukiri mu gisata kijanye n'ubutunzi haracyakenewe utwigoro twinshi kugira ubutunzi bw'igihugu bushobore kwisununura. Ibyo nibishikirizwa n'ishyirahamwe Parseme nyuma y'icyegeranyo cy'amezi atatu casowe n'Ibanki Nkuru y'Igihugu BRB yerekana ingene ubutunzi bwifashe muri icyo kiringo. Faustin Ndikumana arongoye Parseme avuga ko ku kibazo kijanye n'amafaranga y'agaciro hagikenewe utwigoro twinshi. Tumukurikire.
Kubijanye n'amafaranga y'agaciro biraboneka ko utwigoro tugikwiye gukorwa, kuko ibyo dushorera hanze banako bitiyongera ku buryo buboneka, kuko ku miliyaridi amajana abiri na zitandatu ja ku miliyaridi amajana abiri n'umunani umwaka ubona ko ibintu bisa n'ibikirane, kuko ibyo dushorera hanze nk'ikawa, icyayi ntibihuta kuzana amafaranga y'agaciro ngo byongere bigaragara. N'inzahabu duta mu nzira yazo, nabona rimwe zirayazana wundi mwanya ntiziyazane, mbere wagenda mu kigacare tugasanga ntaho ubibona. Ibyo rero ni ibintu byo gukora gukura abona ibyo gushora hanze bitiyongereye n'ikibazo. Kandi uravye icyo bita don en capital, ni ukuvuga ziriya mfashanyo zitangwa n'aya mabanki y'isi yose n'ibihugu, zaragabanutse cyane kuva ku miliyari ijana na mirongo umunani n'icyenda uja ku miliyari mirongo umunani n'icyenda. Ibyo rero bitera cya kibazo cy'amadovize kigara, kuko ibyo tugurira hanze biguma ari byinshi. Urabye ku itrimestre ibyo birarenza n'imiliyari amajana indwi, ibyo twashoreye bikiri ku miliyari amajana abiri. Urumva ni igihengeri gikomeye cyane. Kigira kabiri n'ibijyanye n'amadeni leta ifata nayo nyine yabona kwiyongereye kuva ku miliyari ibihumbi bitandatu ku miliyari ibihumbi indwi, na cyane cyane ideni ryo hagati mu gihugu. Mbere urabye muri rusange ideni rikora arenza mirongo itanu ku ijana y'umwimbu wose mu gihugu, ibyo bita peyide. Icyo gipimo cya mirongo itanu ku ijana kiko kirarenga, kiko kirenga ibyemewe. Urabye ibihugu byo muri aka karere ibyo byumvikanye, icyo bita facteur de convergence.
Faustin Ndikumana avuga ko ikibabaje muri ayo madeni leta ifata ayashigwa mu gisata cyo kugwiza umwimbu ari make cyane, abona ko icyo kintu gikwiye gukosorwa n'ubunyene. Dukurikire Faustin Ndikumana.
Urabye ayo madeni afata ubwiukara cyo bita depense en capital, ni ukuvuga amahera yagiye mu byo kugwiza umwimbu aragabanuka cyane kuva ku miliyari amajana atatu na mirongo icyenda n'indwi kujya ku miliyari amajana abiri na cumi n'indwi. Ni ukuvuga yuko n'ubwo twongereza amadeni mu gihugu, amadeni ajya mu byo kugwiza, amafaranga ajya mu byo kugwiza umwimbu agenda agabanuka. Twongereza ideni mugabo hari ibintu bya consommation byinshi mu buzima byo kubaho bya leta. Ni ukuraba rero muri budget ingene babikorera ko ibijyanye n'ibiciro, naho urabona mirongo itatu n'umunani ku ijana n'ibiciro biguma birenze, kuko hari ibiciro byategereza kujya munsi ya cumi ku ijana, infrategereza kujya munsi ya cumi ku ijana, gatanu, gatandatu, indwi, niko byanahora na kera. Mirongo itatu n'umunani ku ijana ni byinshi, mbere ugasanga mu biribwa bimwe bimwe birarenga mirongo itanu, mirongo itandatu. Ibyo rero bikaba biva kuri bya bindi bimwe by'amafaranga y'agaciro aguma abuze, igitoro, kwikunguruza ibidandaza bigorana, ugasanga ni ikibazo, n'umwimbu udashemeye mu biribwa bimwe bimwe. Iyo wabonetse nayo muri iki kanda, ugasanga rekorute mu kugira uwo mwimbu biragoranye, upfuri kurapfuza cyangwa uri kurata agaciro. Ibyo bigatuma abanyagihugu badaheza ngo basahirizwe bikwiye. Twibaze rero ko hakwiye gufata ingamba mu kuzamura ubutunzi bw'igihugu, kohereza bwiza tunga ashora ibintu hanze, kubandanya iby'intwari ibere, ni kuvuga n'abafasha ubundi huri izo fashanyo ze ziragaruka kuzisa igihengeri, kuri amadeni yuko hajya amadeni yuko ibyo kugwiza umwimbu muri leta bikorerwa ko, kurabwira ibiciro byoganuka afatiye kuri ibi bintu twavuze zibitera. Urabye nyine tuzabwifashe rero byogorana igihe tutagiye turahindura yuko wa mugambi w'Uburundi buteye imbere mu bihumbi na mirongo ine PMJPDEVELOPMENT mirongo itandatu tushika.
Imbere yo gusozera n'amakuru zitandukira amakuru ajyanye n'inkino muri basketball, urukino rwari ko ruhuza Dinamo n'Urunani rwari rwitabwe n'abantu benshi ku munsi wa gatandatu ntirwarangiye kubera imvura, kandi rwari ruryoshe. Abakunzi ba basketball bagasaba ko ikibuga kimwe cya Departement de Sport cyusakagwa. Turarabira kandi hamwe n'ingene ihiganwa mu mashuri yisumbuye ryaraye rirangiye. Inkuru ya Alexandre Niyungiko.
Kuri w'Imana niho hasozerwa ihiganwa mu mashure yisumbuye mu mupira w'amaguru mu bahungu EPM Rubanza yatahukanye igikombe itsinze Lycée Technique kimwe ku busa. Muri basketball naho igikombe catahanywe na Hope na Fontaine itsinze Salic amanota 42 kuri 39. Muri volleyball Salic yatsinze Ecole Militaire des Métiers 7-3. Nayo muri handball Lycée Communale Mutangaro yatsinze New Generation y'igitego itsindo 53-35. Ubigeme naho muri basketball igikombe catashe muri Lycée Étoile de Montagne yo mu Ijenda yatsinze Lycée Notre Dame y'igitega amanota 42-39. Muri volleyball Lycée Technique La Colombe yatsinze Lycée Gatonde y'Ikarusi 7-3. Muri handball Lycée Communale Mutangaro yatsinze Lycée Communale Nyakararu itsindo 26-14. Naho ihiganwa ryo muri basketball ku rwego rw'igihugu ryarabandanije mu mpera z'indwi. Urukino rwari runingiriwe n'abantu isinzi rwahuje ku munsi wa gatandatu Dinamo n'Urunani. Igice cya mbere higira kirangira urukino rushushe, Urunani rurusha inota rimwe Dinamo amanota 25-24. Imvura iragwa urukino ruba ruhagaze. Abakunzi b'iyo mirwi agashavu ngako bababazwa no kunyagirwa bongera bataha urukino rudaheze kandi barishe kugira ngo barurabe. Bamwe batangura kwidoga ko atakibuga cyubatswe batazosubira kugaruka kuraba ubwo rukino rwa basketball. Muzini hino Jiminikana yatsinze yorohewe Egrenoir amanota 143-47. Lemesha nayo yihaniza Lion Team mu kuyitsinda amanota 151-52. Ku munsi w'Imana naho Kerne yatsinze Muzinga amanota 79-59. Dinamo itsinda Kerne amanota 73-77. Runani na rwo rutsinda Tigers amanota 89-78.
Urakoze Alexandre Niyunge kone kuyunkuru inkino duce dusozera ano makuru yacu. Nkabashimiye mwebwe mwese muteze yombi, mugire aho muba mwubahwe mubanye n'umubyanyu na gahwana.